Iyi ni radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aravuga ko nta mugambi mubisha ufitwe n'umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo mu ntambara ibera muri Congo.
Icyonzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Congo.
Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International ryatangije gahunda yo gusabira hamwe ku munyamakuru murundikazi Florian Nirangabiye yarekurwa. Aya ni amakuru y'iwanyu mu ntara, mbahaye ikaze. Duhere ku makuru avugwa rya mpindo ku isi mwateguriwe kandi zigwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana. Aloys, wiriweho?
Miriwe neza Veniste. Ku mugabane wa Afrika, Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron ejo ku wa gatatu niho yashika muri Gabon, igihugu cya mbere agendeye mu rugendo rw'iminsi itatu arimwo muri Afrika. Ruzomushikana muri Angola aruherahereze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Urugendo rukurikiye itangazo yashikirije ku munsi wa mbere gitanguzwa rya politiki nshyashya y'Ubufaransa ku mugabane wa Afrika. Arukoze kandi mu gihe mu karere ka Sahel muri Afrika y'Iburengero hariko haragaragara ingendo yo gukumira igihugu cy'Ubufaransa. Muri Somalia, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahaye igisirikare cya Somalia amatone arenga 60 y'ibigwanisho kugira gishobore kugira ingufu zo guhangana na Al-Shabaab. Ambasade ya Amerika i Mogadishu ivuga ko hari n'imyimenyerezo ya gisirikare ihabwa inteko zidasanzwe za Somalia zigwanira ku butaka. Ambasade ya Amerika yavuze ejo ku wa gatatu ko ibyo bigwanisho byashitse ku kibuga cy'indege mpuzamakungu i Mogadishu bizanywe n'indege zibiri za Amerika zikorera imizigo iremereye. Izifashanyo za gisirikare zizofasha mu bikorwa bya gisirikare cyane cyane mu mareta ya Galmadug na Jubaland. Muri Afrika kandi ni muri Nigeria, haba kandida bo mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bavuga ko batemera ibyatangajwe ko umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi ariwe yatahukanye intsinzi. Indorerezi mvamakungu zavuze ko ayo matora yatanguye atevye kandi yarimwo ibibazo cyane cyane bijanye n'amamashini yo gutoreramwo mu gihugu cyose. Hari amakuru kandi avugwa y'ibikorwa byo guhohotera abantu no kubafunga byibonekeje muri ayo matora. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi isaba ko amajwi yongera gusubirwamwo guharura, ariko abasesenguzi mu bya politike bo bavuga ko ibyo bishoboka mu gihe hotangwa ibyemeza bifadika kandi bikwiye byoshobora gutuma hari igihinduka kinini mu majwi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Mwivugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Irani yavuze ko abadiplomate babiri b'Abadagi batagikenewe mu gihugu kandi itegeka ko bakivamwo bidatevye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bwa Irani bw'imigenderanire n'andi makungu Nasser Kanani yavuze ejo kuwa gatatu ko birukanywe kuko bivanze mu by'ubutungane bwa Irani no mu itunganywa ry'igihugu bitabaraba. Udagi bwaraneguye iyo ngingo bwise ko idasiguritse. Ubushikiranganji bwabwo bw'imigenderanire bwavuze ko ata kibi abo bene igihugu babwo bakoze muri Irani. Iyi ngingo ya Irani ifashwe haheze indwi, leta y'Ubudagi nayo ifashe iyisa n'iyo nyene. Abakozi babiri ba ambasade ya Irani i Berlin mu Budagi barirukanywe bahogwa ingingo yafashwe na sentare igihano cyo gupfa ku mudagi afise amamuko muri Irani Jamshid Sharmahde. Uwo mugabo w'imyaka 67 afite kandi uburenganzira bwo kuba muri Amerika yagirijwe icyaha cya ruswa muri Irani. Irani ifunze hafi abantu 16 bamuka mu bihugu byo mu burengero bw'isi benshi bafise ubwenegihugu bubiri. Muri Afghanistan naho abatalibani bari ku butegetsi batangaje ko kaminuza za leta zongeye kugurugwa ku mugwa mukuru I Kabul no mu bindi bisagara, ariko bavuga ko abanyeshuri b'igitsina gabo ari bo bonyine bemerewe kwiga. Amashuri n'amakaminuza yo mu ntara 24 kuri 34 zigize Afghanistan aja mu buruhuko mu bihe by'imbeho. Leta y'abatalibani yarubugaye mu mwaka uheze imiryango ku banyeshuri b'igitsina gore biga za kaminuza, isigura ko abagore batubahirije imigenzo y'idini ijyanye n'igitsina mu gihe cy'intwaro yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuva bagaruka ku butegetsi mu kwezi k'umunani 2021 abatalibani barugaye kandi amashuri yisumbuye ku banyeshuri b'abakobwa, ariko bakavuga ko yari ingingo yifata kibanza. Amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu avuga ko Afghanistan ari cyo gihugu cyonyine abagore n'abakobwa babujijwe kwiga no gukora.
Urakoze Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame arahumuriza abanyarwanda nyuma y'amakuru yavugaga ko Leta ya Congo yasabye ibihugu byo mu muryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika Majyepfo kuyifasha mu ntambara ihanganyemo na M23 ivugwa ko ishyigikiwe n'u Rwanda. Ni kimwe mu bibazo yashubirije mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru kuri uyu wa gatatu Kigali yasumutakabuye.
Ni ikiganiro kibanze ku mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibibazo byinshi byahariwe abanyamakuru baturutse mu bihugu bitandukanye bya Afurika bari batumiwe gukurikirana inama y'igihugu y'umushyikirano. Asubiza ibibazo by'aba banyamakuru, Perezida Kagame yagaragaje ko umubano w'u Rwanda na Congo ukomeje kuba mubi, ashinja Congo gushyigikira umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibi abihera ku ijambo avuga ko ryavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi ubwo yumvikanye ku mashusho ya video avuga ko hakenewe imbaraga zo guhindura ubutegetsi buriho mu Rwanda. Perezida Kagame avuga ko aya magambo yafashe nko gutebya, yibukije ibitero avuga ko byagabwe na FDLR ku butaka bw'u Rwanda muri 2019, agaragaza ko icyo gihe intwaro abo barwanyi bari bazihawe na guverinoma ya Congo. Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda byabaye ngombwa ko rwongera ingabo nyinshi ku mupaka ku buryo n'ubu bigikomeje, ku buryo nta muntu uzongera kuvogera umupaka. Mukuru w'igihugu yanasubije umunyamakuru wari umubajije uko abanyarwanda bakwiye kwitwara kuberutse gutangazwa n'umugaba mukuru wungirije w'ingabo za Congo General Chiko Chitambwe, watangaje ko igisirikare cya FARDC kimaze iminsi mu bikorwa byo gushaka ubufasha bwo guhangana n'u Rwanda ndetse ko kitabaje ibihugu bigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo muri Afurika y'Amajyepfo SADC. Kagame yasubije ko u Rwanda rwiteguye kera Congo, asaba abanyarwanda gutekana.
Ntaho mbona bishingiye. Ushaka uryame, usinzire, wicuye, wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga igashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Congo kivugwa n'abanyekongo bo muri Leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Ntabwo nibwira ko bizagana mu kugirira nabi u Rwanda bafashije Congo. Iyo udashaka intambara urayitegura, twiteguye kera.
Perezida Kagame kandi yasubije abavuga ko u Rwanda rwitwaza M23 ngo rwibe amabuye ya Congo, avuga ko atari byo kuko n'u Rwanda ruyatunze. mukuru w'igihugu yashimangiye ko amabuye y'u Rwanda arusha ubwiza yo muri Congo. Muri iki kiganiro cyamaze hafi amasaha atatu, Perezida Kagame kandi yagize icyo avuga ku biciro bikomeje gutumbagira, aho muriza abaturage ko Leta yiteguye kugira icyo ikora kuri iki kibazo.
Ikipe irebana n'iby'ubukungu ari ugushyiraho uburyo bw'imfashanyo bushobora gufasha mu kugabanya ibyo biciro, ariko biturutse mu bundi buryo bwakozwe tuvuge kugira ngo ibiciro bya peteroli Leta ifite uburyo yabyize neza ishyiramo amafaranga kugira ngo cya kinyuranyo igiciro cyari kimeze n'uko cyazamutse bitewe n'ibyo bibazo twavugaga bishobore kutabaho bitewe n'icyo Leta yashyize muri sisitemu ubwayo.
Umukuru w'igihugu yanabajijwe niba azongera kwiyamamaza ku mwanya wo kuyobora u Rwanda. Perezida Kagame avuga ko ubu atarabimenya, ariko yumvikanisha ko uwaba yifuza kuzaba umukandida wese yatangira kwitegura. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8.
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radiyo Ijwi Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Bamwe mu badepite bo mu ntara ya Kivu ya Ruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barasaba Leta ko ikibazo cy'intambara ibera muri iyo ntara yarangira hashyizwe mu bikorwa amasezerano anyuranye yumvikanyweho. Barasaba kandi ko bagira uruhare muri gahunda yo kurangiza iyo ntambara. Goma, Jimmy Shukani bakomera.
Abadepite 17 batuye ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru nibo bashyize umukono kuri ibaruwa bandikiye Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi. Baramusaba ko yakubahiriza ibikubiye mu masezerano y'u Rwanda muri Angola ni Nairobi muri Kenya. Aba badepite bashimangiye icyifuzo cy'uko impande zombi zahagarika imirwano mu rwego rwo kurangiza intambara muri teritwari za Rutshuru na Masisi imaze guhitana abantu benshi. Muri iyo baruwa kandi izi ntumwa za Rwanda zivuga ko zitumva impamvu Leta ikomeje kurebera ikibazo cy'imibereho mibi y'abaturage bahungiye mu bihugu bituranye bya Congo biri mu Rwanda na Uganda. Aba kandi bagasaba ko umugambi wa Leta wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare bo mu mitwe irwanya Leta washyirwa mu bikorwa vuba ku bw'inyungu za rubanda rugufi. Niyitegeka Gerard ni umudepite watowe mu teritwari ya Masisi ku rwego rw'intara ya Kivu ya Ruguru, akaba n'umwe mu bashyize umukono kuri iyi baruwa.
Kwari kubwira Perezida ko icyo turi gutekereza ari uko kino kibazo cyashira pacifiquement, bashyize mu bikorwa inama zabereye i Rwanda, inama zabereye i Nairobi n'inama zabereye i Bujumbura. Izo nama zose zabaye zisaba ko rahaba siselfe abaturage bakareka gukomeza gupfa.
Uyavuga ko yizeye neza kuyishobora kuba inzira irambye yo gukemura ikibazo cy'intambara gikomeje kwibasira abaturage bo mu burasirazuba bwa Congo.
Ibyo ngibyo babishyize mu bikorwa akaba bari abaturage bafite gahita gapfunuka. Wumvise ko twanavuze tuti no muri programme muri gahunda zo gukemura ibibazo bashiremo abadepite ba province, bashiremo abadepite bo mu rwego rw'igihugu, bashiremo na notabilité ya Nord Kivu kugira ngo twese dutahirize umugozi umwe turebe ukuntu kino kibazo cyakemuka abaturage bakava mu ruhirahiro.
Ubusabe bw'abadepite ntibwakiriwe neza na rubanda rugufi cyane abatuye mu duce turimo imirwano. Theoneste Batigakuru n'umwe mu batavuga rumwe n'iki cyemezo cy'aba badepite.
Fane ishingiro byo bifite ibintu nka biriya kuko igihugu cyaratewe kandi perezida w'igihugu n'abaturage bakeneye uko ikibazo kirangira gikahabwa umuti nyawo. Naho biriya bindi barimo bavuga hariya nk'abaturage babiteye ubwatsi.
Naho hari indakana umewe abona ko byari bikwiye ko ibiganiro ku mpande zombi bibaho ariko bigakurikirwa no kurangiza burundu umutekano muke muri Kivu ya Ruguru.
Kihutirwa turi mu muryango wa EAC turindira icyo EAC yahaye M23 tariki 8 ngomba kuba yavuye mu burere bwo yamaze gufata turindire itangire gukora ngo nyora twadopta tukamenya inzira abadepite bafashe akaba ariyo twakoresha ariko muri make bari bishye baratinze cyane kabisa
agataho abadepite batowe ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Kivu ya ruguru nabo barasaba umukuru w'igihugu kurangiza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba mu itangazo bashyize hagaragara ryashyizweho umukono n'abagera kuri 15 muri 48 bahagarariye intara ya Kivu ya ruguru ku rwego rw'igihugu abana bo babona ko inzira y'amahoro yashoboka ari uko habayeho kumvikana hagati y'impande zombi aba kandi bo mu itangazo ryabo barasaba komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasiya ya Kongo CENI guhagarika byihuse ibikorwa by'ibarura n'amatora mu burasirazuba kugeza abaturage bahunze basubiye mu byabo Justin Harerimana ndayishimiye numwe muri abo badepite batowe n'abaturage ba teritwari ya Masisi bavuganye n'ijwi rya Amerika.
Urabona igihe cyo igihugu kiri mu ntambara ngizi twebwe nk'abadepite national twumva ko ikihutirwa ntabwo ari ukubarura abaturage ngo baje mu matora ikihutirwa ntabwo ari ukuja mu matora ahubwo ikihutirwa ni ukumanga kurengera ubusugire bw'igihugu.
Akomeza avuga ko mu gihe inzira y'ibiganiro idashobotse leta yakwifashisha intambara.
Igihe cyo leta yamara kwereka amahanga yuko inyeshyamba zitubahirije icyo bise CCLF dukurikije amasezerano yagiye arasinywa hirya no hino bagiye barasinya amasezerano za Addis Ababa bagasinya amasezerano za Rwanda bagasinya amasezerano ago masezerano bose dukurikije uko inyeshyamba ziza M23 zitarubahirije ni ukuvuga ngo leta irobwije kwereka amahanga yuko igomba kwinjira mu ntambara.
Ibi byatangajwe n'abadepite haba ku rwego rw'intara no ku rwego rw'igihugu biracyari byifuzo bashyikirije umukuru w'igihugu kugeza ubu ibyemezo ntibirafatwa Jimmy Shukurani bakomera Ijwi ry'Amerika Igoma.
Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu wa Amnesty International ryatangije gahunda yo gusabira hamwe ku munyamakuru murundi kazi Florian Irangabiye yarekurwa yafunzwe mu kwezi kwa munani umwaka ushize yahamijwe icyaha cyo gukorana n'imitwe yitwaje intwaro inkuru irambuye Eloge Wirekaneza
mu kete ya Amnesty International yarumwikiye umushikiranganji w'ubutungane mu Burundi Domine Banyankimbona iryo shyirahamwe rivuga ko yifatwa n'ifungwa rya Florian Irangabiye ridakurikije amategeko kandi yonyanga agateka kazina muntu kubwa Amnesty International ifungwa ryerekana ingendo y'ubutegetsi bwa Gitega yo gucinyiza umuntu wese afite icyumviro gitandukanye n'ivyifuzo by'ubutegetsi nayo bata witwaje ibirwanisho umuryango uhanira agateka kazina muntu usaba umushikiranganji yagerageje ubutungane guhitegeko umushikiriza amanza ya kidugenza wa Repubulika kugira nawe yafata ingingo yo kurekura umupfasoni Irangabiye atakirinze gusabwa kandi mu maguru masha Ijwi rya Amerika rimaze kubona urwandiko ryakuye Hashem Colston ajejwe ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi muri Amnesty.
Au niveau de Amnesty International, nous avons lancé une action urgente pour demander la libération de
twatanguje iryo sekeza ryo gusabira ifungwa gihuse rya Floriane Irangabiye umunyamakuru w'u Burundi kazi kandi atagirinze gusabwa. Bivuze ko duhamagarira abanywanyi bacu n'umuntu wese abyifuza kwandikira umushikiranganji w'ubutungane amusaba ko arekugwa.
Sa libération.
Kubwomeza kazi Florian Irangabiye azira umwuga wiwe.
Nous avons fait cette demande car nous estimons
twakoze ico dusaba kuko twizera neza ko azira kuba yarakoresheje uburenganzira ahabwa n'amategeko no kuba yarakoze umwuga wiwe wo kumenyesha amakuru. Twizigiye ko umucamanza w'iyungururizo azokurikiza ingingo z'ubutungane.
Nabandi bamenyesha makuru bagenzi ba Florian Irangabiye basanga aho ubu mwuga umufatanya Irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali ni n'umukozi wa radio y'igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu afene bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umusesanguzi yibaza ko mugenzi wazira ivyumvira ashikiriza
mugenzi wa Florian Irangabiye kuva fatwa yahugwa ivyumviro byiwe yashikiza ko yazi cyane ari umumenye amakuru cyane iyo yabaye umutumire ni ikimico kigaragara yuko ayishyirahowe barona bisabiye ibyemezo ariko abari mwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibyemezo
ku bw'umunyamategeko Armel Niyongere umukuru w'ishyirahamwe ya CAT Burundi ry'abakirisitu barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu igihano cyahawe Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushyikiriza ivyumviro
guhonyanga ukwica no kwizana kwamenyesha makuru byo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha makuru Burundi busanzwe karateye ku gikumo kindi naco nuko iryo hagarikwa n'ifungwa yerekana isura mbi y'igihugu cy'u Burundi yuko itemerera abamenyesha makuru bigenga bashobora gutanga makuru ateye kubiri n'ivyo leta irikirakora byo rero niterabwoba bakoresha
se ntanya mukaza mu gisagara cyo budandaje Bujumbura yahanishije mu ntango zo kwambera uyu mwaka uwo mukenyezi igihano cyo gufungwa imyaka 10 no kuriha ihadabu byo muri yoni y'amafaranga y'amarundi bitabuze yatanga urubanza rwakiriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batagira umwete wo gutahuka mu gihugu cy'amavukiro
kibona umengo mukuru w'ubwo bushasha azanye ubwo bushasha atumye ari munze gutaha n'ibisubizo n'ibintu kize kuri abo bose bavuga bati kumbure twotama yo guca amavukiro babonye ibyashye Florian Irangabiye
ubuse ari ku muryango w'umupaso Irangabiye yatubwiye ko kwa 23 kwa mbere nyene abashinjwa manza biwe bunguruje Senta nisubilamu manza ya mukazari chekaniwe komisi ya buba ije hakumuburanisha mwibohero likurujia muinga mwuraruko ushiru seruko hakuungiwe huko ya bandani javitu kuhiganira Florian Irangabiye asanzwe ari mwishirahamwe ejaba kenye zina bige meba hanira mahoro n'umutekano yavukiye mu buhungiro mu Rwanda amaze imyaka irenga ari Kigali yahagaritswe igihe yari agiye i Burundi mu mpera z'ukwa munani 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashoro k'igenderezwa mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika Sivile ya Kanyandwi yabwije Ijwi ry'Amerika kuri telefone ko umushikirizamanza bwiteguriye kuburana nawe nk'uko bwabikoze imbere y'umucamanza wa mbere Amnesty International isigura ko ifungwa ryiwe ari igihushane cy'imvugo ya Perezida Ndayishimiye adasiba gushikiriza kw'abantu mu Burundi bafite uburenganzira bwo gushikiriza ibyumviro byabo mu gihe hata munu babanga miye ero deulika neza iruja amerika
munu mbele ukuronga ama kuru imba aho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronga ama kuru yizewe kandi gusangiza abatwumva kubera iyo mvo Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashigira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 9 3 1 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu
tukiri mu Burundi ministeri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu yashyizeho amategeko mashya agenga amashyirahamwe akuru uwo murimo inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye
mu nama yatunganijwe kuri uyu wa kabiri n'ubushikiranganje bw'ubudandaji gutwara abantu amahinguriro n'ingenzi umuyobozi mukuru ajejwe gutwara abantu n'ibintu muri ubwo bushikiranganje Innocent Nibizi yabanje kumenyesha abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu n'ibintu mu Burundi amategeko mashasha agiye kubagenga ashimikiye na cyane ne ku mafaranga azohora tangwa
ishiramwe twara abantu n'imiduga mito bito ngo wati kugira ngo yemererwe gukora izo iriha amafaranga 2025 ishiramwe twara abantu na mini bus iriha amafaranga 2025 ishiramwe twara abantu na bus iriha amafaranga umuriyo ishiramwe twara ibidandazo n'amakamyo iriha amafaranga umuriyo 2025 aha twatashaba twara abantu baje ukimbire bakoresheje nawo nyene amabara abantu kugira ngo yemererwe gukora ishiramwe twara abantu n'imodoka ntoro rwati ikaba yanditse yitanditse mu Burundi barihishwa amafaranga amadolari amajana abiri ishiramwe twara abantu rije ukimire na rwati ikaba ari yanditse mu Burundi iriha 2025 ishiramwe twara abantu na minibus yanditswe hanze y'igihugu iriha amadolari amajana ane ishiramwe twara abantu hanze y'igihugu na minibus yanditswe mu Burundi izori amafaranga 2025 ishiramwe itwara abantu na bus yanditswe hanze y'igihugu izori amadolari amajana ane ishiramwe itwara abantu hanze na bus yanditswe mu Burundi izori amafaranga umuriyo ishiramwe ryinjiza imiduga imiduga ya igwaye buri hanze no kuvuga ajye amashiramwe kuzana imiduga ivuye kubiguko ya Mombasa na Dar es Salaam gishira hamwe bizoriha amafaranga kugira agemere bizoriha amafaranga miliyoni 2
Ahakanda mashirahamwe yunguruza abantu yose yamenyesheje uko amategeko bahora bagendera ko ahagaritswe bityo nabari basanzwe bakora bategerezwa kwiyandikisha gushasha.
Ubu turiko tuvuga imiduga iri mu majanse. Turiko tuvuga imiduga y'abantu kugatwe cyabo. Kubyerekeye ibusha mwarimu sanga mufise. Amagrema yose, amajanse yose arasanga afise uno munsi arake babaze. Kubirete ko risohotse. Ije mu bimenye yuko kubirete ko risohotse mutegereza kwiyandikisha.
Umwe mu bahagarariye amashirahamwe asanzwe atwara abantu haba mu gihugu no hanze yacu barashima ayo mategeko mashasha ariko bagasaba ko yoshirwa mu ngiro abahora bikika mu kiza mu gutwara abantu batabyemerewe bakigizwayo. Nirame Basharire yaserukiye Volcano ikorera Bujumbura, Kigali na Kampala n'andi w'Imana Diodone akorera mu gihugu hagati c'u Burundi.
Aho ushobora gusanga umuntu yazanye umutahe uboneka simodokari zikwiye mugabo ugasanga rikaragirana bijya bita konkiranse higanwa n'abantu badafite umutari. Ingingo yafashwe mufashe mufate ingingo zo kwishyira mu ngiro uko tungana ngakugiye tuvugisha ukuri. Umwe tubadafi tugende ku biro twese umuntu azari imodoka ari zimwanditse ko tamwanditse ko cyangwa afitiye kontra hari amashyirahamwe mwusanga ibyo biratabyafise ugasaba kubwira ngo nishyira hano.
Aha kandi hari n'abagaragaje ku buryo bakoreramwo mu Burundi bwo kunguruza abantu bubagora haba mu koroherezwa mu kazi no kuronka igitoro bagasaba kwicuro kibazo cotorega umuti.
Hariho ibintu usanga twebwe bica bitunaniza aya mafaranga tuzoriha ugaca usanga hari n'ama carte d'entrée turiha aya mafaranga ugasanga tuyariha kuri trimestre ariko ugacuza gusanga hari n'ayandi mafaranga bisaba ko tuzoza kurariha ku mwaka. Ibikorwa byose muri kumara dosaba turiteguye kubikora. Hari ikibazo dufite mbega ko dukorera ngaha tukaba dufite ikibazo cya karibira ariko nta kigoro leta irikirashyiramo kugira ngo amakaribira ashobore kubonekana kugira ngo twebwe nk'abadandaza bishoboke kunguruza abantu n'ibintu byabo.
Kwizera Pascal aserukira ishyirahamwe risanzwe rizana imodoka mu Burundi rizivanye ku kivuko cya Dar es Salaam nawe asaba ko abazuba barisha ayo mafaranga abokingirwa mu kazi kabo.
Uyu munsi mutubwiye yuko tugiye kuriha amafaranga miliyoni 2 kugira tubonye uko ruhusha nitwariha izo miliyoni 2 ku majanga hategekanijwe iki kugira ngo uwo muntu yarishe miliyoni 2 akingirwe.
Ku bibazo byose byashikirijwe n'abaserukira amashyirahamwe yunguruza abantu birimo n'abakora ubukomisiyoneri muri cyo gisata cyo kunguruza abantu umuyobozi mukuru ajeje gutwara abantu n'ibintu yasabye ko hobaho gukorana kwa hafi abagaragaye bagashengezwa. Amenyesha kandi ko bagiye gushiramo ingufu abadakorera mu mategeko bose bahanwe n'ibibazo bihari bitorega umuti.
Twatwaye amasasu y'izya modoka yateza kumwesha kugira ngo abantu biyunguruza borohere kuko dutwara abantu neza abantu benshi kuborohereza twebwe ntacyo dusohokora. Igihe gitoshaho ikintu cyane twari twatoye amasasu barabwiza amasasu twari twatoye ifari amazone yari amazone atatu aba bazana imiduga nayo bakavuga yuko za feri promenade zikaza gutwara abantu n'ibintu. Twereke tujya akarara mu ibyo abajejwe ku urujya n'uruza mu barabara mutelefone.
Naho amategeko nka yose agenga ico gisata ategerezwa guhinduka Innocent Nibizi yamenyesheje ko marangi ategerezwa gusigwa imiduga yunguruza abantu atahinduka. Azika aboneza Thierry Vendayishimiye ijwi ry'America Kigali.
Anu dusoreje aya makuru hamwe na Honey Diane Tana wamfashije kubagezaho bashimiye kuba mutega amatwi radio ijwi ry'America iwanyu mu ntara buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco kandi n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi impinga itagira umukobwa uyu yigenda ntukayirare. Mugire umunsi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.